giraho uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kuzanyangwa abantu bumvinize ko ibyo twabatwumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni kumisi yose ya gatatu kubisa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe ikaze mu kiganiro cacu girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2026 myandagaro umwaka w'2020. Uyu munsi rero tuzakubaganira ku bijanye n'ishyirahamwe Fondation Joseph Nishiri imbere isanzwe irifasha bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye. Iryo shyirahamwe rikaba ryatanguye kuva mu mwaka w'2011 rikaba ryarashoboye guha ababyeyi amakaye abandi ribarihira amashuri y'abana. Renata Singirankabo umwe mu bari mu ndongozi z'iryo shyirahamwe aratubwira imwe mu migambi bamaze kurangura.
Fondation Joseph Nishimbere ni ishyirahamwe ryitiriwe umubyeyi yitanze kugira ngo abana biwe baje mu masomero biyige baheze. Uwo mubyeyi yarenze ku bukene bw'imuhira ku buryo buko afise aremera aracurumba hanyuma atangwa gushobora utwara imwe n'utwo atunze. Ariko ibyo byose ni Imana yabigiyemo kuko inshuti ababanyi n'abayobozi b'amashuri baramwizigiye baramwihanganiye bakamuha umwanya ukwiye kugira ngo arondere ibyangombwa. Nta mwana wiwe yigeze yirukanwa kubera atarishe. Kugira dusubirize mu ndumane abo bose badufashije cyane cyane badufashije batatunze twashinze iri shyirahamwe ryo gufasha abana bashaka kwiga ariko bagahagarikwa n'uburyo buke. Abashinze iyi fondasiyo barazi neza ko indero yo mu masomero ari umushinge mukuru w'iterambere mu bihugu byose byo ku isi. Intumbero rero nkuru ya Fondation ni ugufasha abana bakenye amafaranga ariko batunze ishaka ryo kuguma mu ishuri bakiga bagaheza gutyo bagashobora gukora bakitunga bagasezera ubukene bakuriyemo bakazamura ababyeyi babo kandi bagashyigikira bene wabo. Mu ntango twishinze imigambi ine mikuru mikuru mvuze mu ntango no kuvuga mu kuva mu 2011. Umugambi wa mbere gushyigikira ababyeyi barungika abana babo mu mashuri ariko bafise uburyo buke bwo kubarihira. Bwa kabiri gusanura cyangwa kubaka ibintu bikenewe mu buzima bw'abanyeshuri n'amashuri akarorero amazi meza yo kunywa utunzu twa sugumwe ubwogero indaro ku bataha kure kandi bahura n'isanganya mu nzira cyane cyane abigeme. Kwa gatatu gushyigikira amashuri afise imigambi yo kwiteza imbere kugira ngo agaburire neza abanyeshuri yongereze ibikoresho yibe ko muri byinshi. Icyifuzo nyamukuru caruka abana bahakura ubumenyi bwo gutangura imigambi yabo bagategekanya ibikorwa bo gukora bagakoresha n'abandi iwabo cyangwa ahandi hose batarinze kurindira kenshi amaso agahera mu nzira guhabwa akazi. Ubwa kane guhimiriza no gushyigikira abanyeshuri b'abarundi boje kurahura ubwenge mu bindi bihugu bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Ibyo twabikoranye n'amashuri 6 y'i Burundi kuva mu 2011 gushyika mu 2015. Intureka yadutse i Burundi mu 2015 twarahagaritse ibikorwa kubera imvo y'umutekano ariko twagumye dukorana n'abarundi. Imigambi yarahindutse gatoya ariko Fondasiyo yagumye kuciyumvira cyo gufasha abana kuja mu masomero. Nicyo gituma kuva mu 2016 twatangiye gufasha impunzi z'abanyeshuri 15 baba mu ikambi y'amahama. baje amashuri yisumbuye. Umwaka ukurikira 2017 twari tumaze kubona ko abavyeyi n'abana baba mu bisagara by'i Rwanda bafise uburyo buke cyane bwo kubandanya iby'amasomero, kuko ishyirahamwe riraba iby'impunzi tifasha mu by'amasomero. Kuva mu 2017 gushika ubu 2020 i Rwanda tumaze gukora n'imiryango 145 irimwo abana 370.
Ugambi bwawe ni huze gukira imanza bicanyi kuba n'isi munsi sije nabishate ubu ndaramishitinye narifite inzu nziza cyane mana fashe uburundi ubone.
Binatasingira nkabo arabandanya kandi avuga ko ibyo bikorwa batabikoze gusa mu gihugu cy'u Rwanda ariko no mu gihugu cy'u Buganda impunzi z'abarundi ziriyo zashikiriwe, aho imiryango itari mike nayo yafashijwe bakaba batanguye mu gihugu cy'u Buganda kuva mu mwaka 2018.
Muri abo rero turafise n'abamaze guheza amashuri, kuko dufise abanyeshuri 2020 bahije amashuri yisumbuye i Rwanda. Muri Uganda twatanguye mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri no kuvuga muri Nyakanga 2018. Kuva icyo gihe gushika ubu muri 2020 tumaze gukorana n'imiryango 146 irimo abana 293. Muri abo harimo 93 mu masomero yisumbuye na 21 mu mashuri matoya. Abo bana rero bo muri Uganda ntitubarihira gusa amahera y'ishure, abaje mu buraro turabagurira ibikoresho bya nkenerwa, ibyo bararako n'ibyo babikamwo utuntu twabo. Abandi nabo twaba mu ikambi ya Nakivale kuva muri gitugutu 2019 gushika muri ntwara 2020. Aho amasomo yugariwe n'iki kiza cy'umugera twarabagaburira abana bakaronka umusururu mu gitondo, bakaronka n'ibyo kurya bikomeye ku murango. Iruhande rero y'uburihira abanyeshuri kubagaburira, kubagurira utwuma tubagurira, turafasha n'ababyeyi bashaka kudandaza. Tumaze guha imiryango 16 i Rwanda ingurane. Umuryango wose urashaka kuronka mu ntango umutahe w'ibihumbi 250. Umuryango wishuye neza mu gihe urashobora kuronka ibihumbi 500. Uganda ni cyo kimwe twaratanguye, hariho imiryango imaze kuronka ingurane. Ubu nuko hari ingorane y'ikikiza ibintu bitari kubigenda neza. Ubwa gatatu turafata mu mugongo ababyeyi babikeneye cyane mu karonsa uburyo bwo gusumira no kugaburira abana. Imigambi ya kazoza katari kure turafise igikorwa turiko turakora ubu, dushaka kwigisha abayabaga imisore n'inkumi bafise imyaka 18 cyangwa bayirenza, abakiri mu ishuri cyangwa bahejeje. Dushaka ko biga baronka uruhushya rwo gutwara imodoka. I Uganda turi mu ndwi ya kabiri abantu biga. I Rwanda turindiye ko bugurura kuko turafise abamaze kwiyandikisha bashaka kwiga. Uwo mugambi rero ni mwiza cyane kuko abantu bazi imodoka barashobora kwitunga, barashobora guca udufaranga. Ahari naho tuzobandanya dufasha amashure, abana mu mashure. Turindiye gusa ko iyi ndwara igabanuka ibintu bigasubira mu buryo.
Nasize ibigori byumye inyoni zibirya, imyumbati n'ibijumbu ifuku zibirya.
Ikiganiro gira ubwo wawe kirabandanya. Uyu ni umwe mu baronkejwe ingurane n'iyo Fondation Joseph Nishirimbere, avuga ko yamuhaye umutahe wo kwisumamwo bigamutuma ashobora kuva mu ikambi y'amahama wakabakorera mu muji wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.
Haraciye amezi 10 ntejeje kwishura ingurane fondasiyo yari yampaye. Njya nabashimira cyane ko babaye babyeyi beza bashoboye kumva ibibazo bya bamwe bamwe bagashobora kudufasha mu kuduha ingurane umuntu agashobora kuba yiteza imbere mu twashoboye gukora. Cyane barakoze bambereye ababyeyi kuko nashoboye kugira icyo nigejeje ko na n'ubuye ngurane nyine yara biracamfasha kuko mu bisongoje narisongwe ndi mu nzima hama ariko bingora cyane uburyo mbaho. Hanyuma iyo ngurane bamaze kuyimpa ndayikoresha umutwe nashoboye gukora mbirirwa amahirwe Imana impa umugisha ndayishura ndayisubiza. Hanyuma ubu nkaba kandi nisigaranye n'agatahe nkoresha ashobora kubaho mu muji wa Kigali mba Kicukiro mu gakaritiye bita Karembure niho ndadiko ndakorerwa dukogwa ashobora kuronka kwishyura inzu na konsumasiyo ibyo gufungura nyine tundi tuntu nkeneye ndabona bigenda biraza. Ndabashimira cyane rero barakoze bambere y'ababyeyi aho nabona ndi mu ishyamba rya Nyaga nandi ariko barahabaye. Imana ibahe umugisha kandi bongere imbaraga kandi na n'ubu ntago sinobwa ngo barantaye kuko hagize n'akandi kabazo kaba cyane cyane no muri iyi minsi ya corona kuko uburyo bwo gukora bwagabanutse bitewe n'iyi n'ibihe bya konfinema n'iki cyiza umuntu ashobora gukomanga kagira icyo asaba bakakimufasha squatte nko kwishyura inzu n'ibindi bintu by'imirire consommation nyine. Kandi baho umugisha rero na n'ubu baracakora kandi ndibaza katejeje nyine.
Ariko nyiri wacu nafungura icyo shaje suko narinda byanze nawungishije umusina nasizu mwana nakunze amusozi amuri.
Ni unyuma y'uwo mushinga ntahe uyu mufasoni nawe harashimira iyo shirahamwe akamumenyesha ko yarimenye mu mwaka w'2017 ariko rikaba ryarashoboye kumurihira amashuri y'abana imuha n'umutahe aradandaza gutyo ashobora kwisumamo.
Chef Fondation natangiye kuyimenya muri 2017 twari twahunze muri 2015. Ubuzima bwo kuba muri Kigali ntibwari bworoshe mu bana ariko nyene yarashoboye kutuba hafi atangiye kuyimenya bifasha abana yashira muri programme ya Fondation Joseph Nishirimbere irabigisha naho abana batari bose hari habo yagerageje gufata kandi n'ubu hari habo mfisemo. Mu nyuma rero barashoboye kudufasha kindi mu baro amadeni twarashoboye gukorana ndishura yego ariko nyine kwera bitaba byoroshe gutera imbere mu kwiteza imbere iryo deni tuvuga ko ryagerera dufasha kukurabona nko mu kwishura inzu mu gufungura naho yagiye tuba hafi mu bitari bike mu muryango haba hakenewe utuntu twinshi cyane ariko nyine yaradufashije ideni nayo ritoye ndarikoresha mu nyuma amaze gucuruza ndacuruza make make nungutse hageze aho abana baca ku mashuri kugira dushobore kubona amakaye ibikoresho by'ishuri by'abana twagenda dukuramo mutwe nyine umuntu aba yungutse ego. Ariko mu nyuma covid iratera noneho murazi byaba ibintu bitoroshe turaguma mu nzu batubaye hafi n'ukuri baradufashije gufungurira abana Imana ibahe umugisha turabana bayo n'ukuri nabo n'umubyeyi wacu novuga ko umva umubyeyi ku mwana murazi umubyeyi ko ari wamenya ko umwana yariye na Fondation Joseph Nishimbere niko yatumereye ndibaza n'abandi barabizi yatubaye hafi cyane guhera korona igitera ntibyari byoroshe ntitwava mu rugo n'ubu ntituragenda urabibona kirahera ariko yatubaye hafi pe iradufasha gufungurira abana yarabitayeho turayishimira cyane cyane bivuye ku mutima n'ukuri. N'undi wese yumva hari icyo yoterera muri Fondation Joseph Nishirimbere n'ukuri yobikora
yo bakarorero babaye akarorero mu Barundi n'ukuri
kuba n'itimuti sijewe nabishate ubundara mishitini n'ikisindu nziza cyane mama fashuru
Nunga hatu garuki jayi kigani rogira huwa wawe chokuru yu waga tatu dushimile mwebwe mwese mwafashu mganya woku tukumviriza tuwekotu wabgira kushida hamwe Fondation Joseph Nishirimbele fata umugongo ba mwe mwumundi zaba rundi zaba abari mungi ugu chugwanda change mungi ugu uchubuganda mwakamenya komuri vivihe vituko turagwanya ikiza cha coronavirus ishyirahamwe Fondation Joseph Nishimbere ko ribandanya rigaburira imwe mu miryango ibabaye kurusha iyindi aho ishobora kubaronsa ifungurwa n'ibindi bitari bike Bela Gloria Kinora kawaje na kiwashikirije mfashije na Innocent kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma na uta
Girahuba ubahwe
Hariha maradio abantu babatanguye kumva kwa jya maradio yugawe bace batangura kubona bati kubundo munsi rero ko bugaya maradio byanyangwa abantu bumvinize ko divyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
girahuba ubahwe
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi. Tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisacu 11 n'igice. Gushikisa 12 z'umugoroba.